Ndashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane nini nahazwe. Intambara hagati ya Israel n'umugwi wa Hamas irabandanya. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu ntara ya Gaza bwemeza ko abanyepalestina bagera ku 5,000 ari bo bamaze kwirwamwo ku ruhande rwa Israel. Ubutegetsi bwemeza ko abayiguyemwo ari 1,400.
Abanyepalestina bavuga ko ari bo banyene hajya ahantu, abanyisraeli nabo bakavuga ko hajya ahantu bahahawe n'Imana imbere y'uko bangara. Ariko tugiye kuraba ikibazo nyamukuru kiri kuri nduze ni bande banyene kari ya karere ka Israel na Palestine.
Pasteur Ildefonse Lumumba numuvuga butumwa wo mu gihugu cyo Burundi akaba numuhinga mu vya politique. Turukiya yarungikiye Misiri izindi ndege zibiri ziziranye imfashanyo mu ntara ya Gaza. Umwe bwa Buraya bwongereje ibihano ku basirikare batembagaje ubutegetsi bwa Niger. Muri Niger kandi muri Mac w'Ufaransa bwaraye busozere ibikorwa byo gutahukana abasirikare babwo. Idoni Dwayne makuru yose duce ku masonga n'ayandi tubafitiye ni mukanya isase mugumane natwe kugira ngo mwumve iyo tubafitiye hirya no hino ku isi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini. Reka makuru yacu tuyahere mu vy'imigendranire y'ibihugu. Ishiramwe ry'umuryango umwe bwa Buraya ryateye intambwe mu bijanye n'amategeko aganisha guhana abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Niger. Ejo ni Mukankusi atubwira ibindi kuri no nkuru.
Itsinda ry'ibihugu 27 ryamaganye ihirikwa rya perezida wa Niger Mohamed Bazoum, umufatanyabikorwa ukomeye w'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi mu rugamba ku bajihadiste mu karere ka Sahel. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP bivuga ko umuryango umwe bwa Buraya wemeje uburyo bunyuze mu mategeko uzakoreramo, ubu noneho ugafatira ibihano abantu ku giti cyabo n'ibigo byagize uruhare mu guhungabanya amahoro, umutekano hamwe n'ubusugire bya Niger. Iryo tsinda ry'abayobozi bashinzwe ubanyi n'amahanga ryavuze ko ryohereje ubutumwa busobanutse ko kudeta ijyana n'ingaruka. Umuryango umwe bwa Buraya wamaze guhagarika ubufatanye bwawo n'inkunga y'amafaranga kuri Niger nyuma y'uko igisirikare gifashe ubutegetsi.
Ejo ni Mukankusi urakoze tukivuga ivya Niger. Ubufaransa bwaraye buhejeje ibikorwa vyo gukura abasirikare babwo bari mu ikambi iri mu buraruko bw'ico gihugu ca Niger nkuko vyari bitegekanyije. Oriane itanga ishaka.
Umuvugizi w'umukuru w'igihugu ca Niger Colonel Major Amadou Abramane yamenyesheje ko abasirikare bashika ku 200 ibimodoka vyabo vya gisirikare 28 hamwe n'ibindi bimodoka byo mu ngwano 24 byose byavuye kuri iyo nkambi ya Ualam. Nyuma yaho iyo nkambi yaciye isubizwa icese igihugu cya Niger. Vyitezwe ko abasirikare b'u Faransa bose baba bavuye muri ico gihugu mu mpera z'uyu mwaka. Ni mu gihe abasirikare bashika ku 5,500 bari bamaze igihe bakorera muri Niger bifatanyije n'abasirikare bacu mu myimenyerezo ya gisirikare. Icyo gikorwa kibaye nyuma yaho Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron atangaje ko igihugu ciwe kizohagarika ibikorwa vyacu vya gisirikare muri Niger kandi ko kigiye gukurayo umuserukizi wacu. Nyuma yaho kandi hari haherutse kuba kudeta yakuye ku butegetsi Perezida Mohamed Bazoum. Bazoum kumwe n'umutambukanyi wiwe n'umwana bamaze amezi 3 bafungiye icamaso mu rugo rwabo. Abramane muri iki gihe yategetse ko bamucira amatara n'amazi. Mundwi heze abantu begereye Bazoum ntibari bafise uburyo bwo kumuvugisha. Umukuru w'igihugu ariho muri iki gihe yaragirije Bazoum kuba yari yagerageje guhungana n'umuryango wiwe. Kuri uno munsi wa mbere umushikirizwamanza wa Bazoum Reid Brody yabwiye itororokanizo ry'amakuru AP yuko yabashije kuvugisha Bazoum kuri telefone amubwira ko ameze neza. Yamara umushikirizwamanza yavuze ko ubu atagifise uburyo bwo gusubira kumuvugisha. Umukuru w'igihugu yagirije Bazoum kuba yagerageje guhunga akoresheje umuduga hamwe n'indege zibiri za kajugujugu akavuga ko zari iz'abanyamahanga. Ayo makuru ntarashobora kwemezwa n'ikinyamakuru cigenga.
Ijwi ry'Amerika turabandanya n'amakuru tuafite yiga nino kw'isi. Turukiya uno munsi yarungikiye Misiri zindi ndege zibiri zijanye imfashanyo mu ntara ya Gaza ni mu gihe intambara hagati mu rwa Hamas na Israel ibandanya. Turukiya ivuga ko izi ndege yarungitse zizokurikirwa n'izindi ejo ni mu kankusi.
Turukiya yohereje izo ndege zitwaye imizigo uyu munsi kwa mbere, harimo ibikoresho n'ibindi byangombwa by'ubuvuzi. Ministre w'ubuzima Fahretin Kocha wabivuze yongeyeho ko izindi ndege ebyiri zishobora koherezwa zitwaye ibindi byangombwa byo mu buvuzi. Mu ntangiriro z'uko kwezi, Turukiya yohereje indege ebyiri zajyanye inkunga igenewe intara ya Gaza. Ejo ku cyumweru, Misiri yohereje itsinda ry'abaganga n'ibyangombwa byo mu buvuzi mu Misiri, ivuga ko Ankara yiteguye kuvurira muri Turukiya abanyepalestine bakomeretse igihe byaba ngombwa, no gushyiraho ibitaro byimukanwa ku kibuga cy'indege El Arish cya Misiri ni Rafah. Mu butumwa kuri X yahoze yitwa Twitter, Kocha yavuze ko indege zitwaye imizigo y'imiti, imashini zitanga umuriro w'amashanyarazi n'ibyangombwa byo mu buvuzi, ibikoresho byo kuryamishamo impinja zavutse zitagejeje igihe, imashini zo kwifashisha mu gusuzuma, ibikoresho by'isuku n'ibiribwa by'impinja. Mu bikoresho by'ubuvuzi, uwo muyobozi yavuze ko harimo ibyo gukoresha ku ndembe, ameze yo kwifashisha ku bakeneye kubagwa, ibikoresho byo gukonjesha mu byumba, imashini zifasha kureba imbere mu mubiri, hamwe n'ibikoresho nsimburangingo ku bakomerekeye mu bushyamirane. Indege nke zo gufasha mu by'ubuvuzi ziteganyijwe koherezwa mu ntara ya Gaza, mu gihe imfashanyo izava mu Misiri ijya muri Gaza izanyuzwa mu mihanda y'imodoka zihuta. Kugeza ubu amakamyo atatu arimo imfashanyo yinjiye muri Gaza aturutse i Rafah. Gusa yatwaye igice gito cyane cy'ibyo abategetse muri ONU bavuga ko bikenewe mu ntara ya Gaza ituwe n'abantu miliyoni 2,300,000.
Indi nkuru yo mu makungu, imbere ko duca tuja mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda no mu Burundi. Tanzania yapfunditse amasezerano yo gutunganya ibikorwa by'ikivuko cyayo n'ishamwe gi Dubai n'umugambi abatari bake muri Tanzania bari baragwanije. Oya nitanga ishaka rabidusigurira.
Ayo masezerano na DP World yatumye haduka imyerekano muri icyo gihugu mu mezi ya vuba. Muri iyo myerekano y'abatayashigikiye, abantu batari bake baratawe mu mvuto. Ayo masezerano yatewe ko igikumu ejo ku munsi w'Imana. Hari mu rubanza rwari rwitabwe n'umukuru w'igihugu Samia Suluhu, bamwe bavuga ko yanebaguye cyane abatari bayashigikiye, harimo uwahoze ari umukuru w'igihugu nyakwigendera John Magufuli. Umuyobozi ajejwe ibivuko muri Tanzania, Pladuse Mbosa, yavuze ko ishyirahamwe DP World rifise icyicaro muri Emirate Zunze Ubumwe z'Abarabu rizokorera ku mastasiyo ane yonyine y'ikivuko kiri Dar es Salaam. Ivyo bibanza biri mu gace gakorerwamo urudandazwa rwinshi. Ibikorwa by'iryo shyirahamwe bizosuzumwa uko imyaka itanu itashe mu masezerano azomara ikiringo cy'imyaka 30. Abatavuga rumwe na leta hamwe n'imigwi y'abaharanira agateka ka muntu yaranebaguye iyo ngingo ya leta yo kwemerera ishyirahamwe ry'abanyamahanga gutwara bimwe mu bibanza by'ibivuko by'icyo gihugu. Yamara leta yo ivuga ko bizofasha iterambere ry'ibikorwa by'icyo kivuko hamwe n'ubutunzi bw'igihugu. Inama nshingamateka ya Tanzania yemeje umugambi w'ibyo bikorwa ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch ritangaza ko icyo gihe haciye haduka imyerekano yatumye abantu 22 bapfungwa.
Reka nshimire bagenzi banje ku makuru baduteguriye bakabaheje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi itatu. Akaburungu radio yacu VOA, akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter hariyo X ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Yahera ku makuru y'ubutungane mu Rwanda. Fidel uza bakiriho Gakire yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mpera z'umwaka uheze agiye kugezwa imbere y'ubutungane bw'u Rwanda. Gakire yagirizwa icaha co gukora no gukoresha impapuro zinyuranye n'amategeko. Uyu mugabo twibutse ko yahoze ari umumenyesha makuru mu gihugu cy'u Rwanda. Eric Bagiruwubusa aratubwira ibindi kuri no nkuru yiwe.
N'urubanza rwa rwitabiriwe n'abanyamakuru benshi batangiye kugera ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge hagana mu masambiri za mu gitondo. Bari bamenye ko Bwana Fidel uzaba akiriho Gakire wahoze ari umunyamakuru mugenzi wabo agezwe imbere y'ubucamanza. Byaje kuba ikinyuranyo ubwo twitegerezaga mu bafungwa benshi bari baje kuburana, ni hagaragara imisura y'uzaba akiriho Gakire. Nyamara yari yamenyesheje inshuti ze n'abavandimwe ko yagombaga kugezwa imbere y'umucamanza kuri uyu wa mbere. Amakuru twakuye mu bwanditsi bukuru bw'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yemeza ko uzaba kiriho gakire atagombaga kuburanishwa kuri uyu wa mbere. Ayo makuru aremeza ko uzaba kiriho gakire yagombye kuba azaburana urubanza rwe mu kwezi kwa 10 umwaka utaha 2024. Gusa ubwanditsi buvuga ko we n'umwunganira mu mategeko bandikiye urukiko basaba itariki ya hafi babashyira mu kwezi kwa 12 uyu mwaka. Ubutabera bw'u Rwanda bukurikiranye uyu mugabo icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano. Mu nyandiko itanga ikirego y'ubushinjacyaha bemeza ko uregwa yiyemereye ko ageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aribwo yakoze icyo cyaha. Fidele uzaba kiriho gakire aregwa ko akiri mu Rwanda yavuganye n'umunyapolitiki Padiri Thomas Nahimana amuha amafaranga angana na miliyoni imwe. Ubushinjacyaha buvuga ko ayo mafaranga yabereye uzaba kiriho gakire intandaro yo kwandika inkuru ibumbatiye amacakubiri mu cyari ikinyamakuru cye Ishema. Fidele uzaba kiriho gakire yavuye mu Rwanda mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane kwa 2018 yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ubushinjacyaha buvuga ko yabeshyaga ko agiye mu mahugurwa y'itangazamakuru. Mu nyandiko imurega buvuga ko nyuma yo kugera hebwo Tamasimbi uzaba kiriho gakire yahise yiyunga ku batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Buvuga ko yayobotse ishyaka Ishema ryari rikuriwe na Padiri Thomas Nahimana kugeza bashyizeho icyo bise Leta y'Abanyarwanda ikorera mu ngiro. Muri iyo leta uregwa yari yahawe umwanya wa minisitiri ushinzwe abakozi n'umurimo. Ubushinjacyaha bumurega ko mu nama bakoze mu buryo bw'ikoranabuhanga Padiri Thomas Nahimana ari mu gihugu cy'Ubufaransa, Fidele uzaba kiriho gakire ari mu muri Amerika bunguranye ibitekerezo byo guhimba agatabo k'inzira kazwi nka passport nyarwanda. Ako kari kubi cyangombwa cyagombaga kujya gihabwa abayoboke b'ishyaka uhereye ku bagize guverinoma ikorera mu buhungiro. Na gatabo inyandiko itanga ikirego igaragaza ko kagombaga kugura amadolari 85 y'Abanyamerika, ni ukuvuga asaga 100,000 mu mafaranga y'amanyarwanda. Ni cyangombwa cyagombaga kujya kiranga impunzi ziba mu mahanga. Ubushinjacyaha buvuga ko bwana Fidele uzaba kiriho gakire nk'umuntu wari wagizwe ministri w'abakozi n'umurimo yafashe ya mbere mu kugura ko gatabo. Ako bwemeza ko ari nako inzego zibishinzwe zamusanganye agikandagira ku butaka bw'u Rwanda ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali Kanombe. Hakomeza kuzamuka urujijo ku buryo uyu mugabo yaba yarageze ku butaka bw'u Rwanda. Bamwe bakeka ko uzaba kiriho gakire yaba yarirukanywe ku butaka bwa Amerika, abandi bakemeza ko nyirubwite yaba yarizanye abonye ubuzima bw'umugoyi. Ubu arafunzwe, ariko uburyo afunzwemo nibwigeze busobanurwa. Gusa mu nyandiko itanga ikirego cy'ubushinjacyaha ubwanditsi bw'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge bwatubwiye ko muri dosiye yuregwa biboneka ko uzaba kiriho gakire yaba yaraburaniye mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 10/2022. Abaye yaraburanye cyangwa ataraburanye byari kuba ari ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Amakuru agaragaza ko bwana Fidele uzaba kiriho gakire yaba yarakoze itangazamakuru mu gihe kiri hejuru y'imyaka 10. Ariyongera ku bandi banyamakuru bane b'abanyarwanda bafunzwe kugeza ubu. Biteganijwe ko niba nta gihindutse azaburana urubanza rwe mu mizi ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Eka bagira ubusa rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugaruke mu by'intambara ya Israel na Hamas. Iyo ntambara rero iri hagati izo mpande zibiri himaze indwi zibiri, ikaba itanguye kwiha inkumbi ku mpande zose. Hari amakenga ko inashobora gukwiragira mu karere izo mpande ziherereyemo. Ku ruhande rwa Gaza, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwatangaje ko Abanyapalestina bagera ku 5,000 aribo bamaze kuyirwamo. Muri bo harimwo abana barenga 2,000. Ku ruhande rwa Israel naho ubutegetsi buvuga ko abarenga 1,400 aribo bamaze kwigwamwo. Muri bo harimwo abasivili n'abasirikare. Hagataho Irani yagabishije ko idashobora kubandanya ireze amaboko hamwe Israel itohagarika ibitero ibandanya kugaba mu ntara ya Gaza. Kuri ibibazo byose mu kanya gaheze, mugenzi wacu Fidele Niyongabo yaganiriye na Pastor Ildefonse Lumumba, umuvugabutumwa mu gihugu cy'u Burundi, akaba n'umuhinga mu vya politique, hamwe na ambassador Fred Ngoga Gateretse, umuhanuzi mukuru mu biro vya komiseri w'ishamwe ry'umwe bwa Afrika ajeje ibibazo vy'amahoro n'umutekano. Ambassador Gateretse ari Addis Abeba muri Ethiopia yatanguye asigura imvo kubwiwe ino ntambara imaze igihe kirekire.
nibaza yuko iyi ntambara igituma imaze igihe kirekire cyane gose ni kumvo mu bwe nka zibiri. Iya mbere ni imvo iva ko budashaka ibihugu bikomakomeye kugira ngo iki kibazo gitoregwe inyishu. Ni ikibazo kimaze imyaka 70 irenga, kandi abantu birirwa barasemerera bavuga bati hakeneye ko haba ibihugu bibiri bibana kandi bikabana mu mahoro, mugabo byaba bigorana kugira ngo babitorere inyishu. Harabuze kudashaka ibihugu bikomakomeye kugira ngo bishobore kuremera, niko navuga igihugu cya Israel no kwemera nabo muri Palestine kugira ngo bashobore kumvikana. Ikindi kigira kabiri ibibazo yuko gihambaye nuko abantu benshi bakunda kutabishyira ko ingufu cyane, mugabo ubirazi no ku isi hose nyine bimeze, ni ikintu cyerekeye idini. Iyo hagiye mu idini mu bibazo ibintu biragorana kandi bigakomera, rero urumva ibintu bigoye cyane gose. Hanyuma rero ikindi kigira gatatu navuga yuko ari akarenganyo kahabaye mwese yakumva umenga ararenganywe, ugaca usanga rero ntibyoroshe ko abantu bumvikana. Mugabo navuga yuko baragerageje cyane gose, harabaye n'ibyo bumvikanye, mugabo ubu hacyaga leta rero navuga yuko ari leta goye cyane gose muri Israel, igatuma rero n'ibintu bigorana. hanyuma ni ukuvugisha n'ukuri no muri Palestine harabaye gucanamwo, hariho icyo gihe Fata irongowe na Abu Mazen ariwe Muhammad Abbas, hanyuma havuka za Hamas zirabiyonkora ko kandi nazo nyene zitorosha ibiganiro. Navuga yuko hariho ibintu byinshi byatumye ibintu bidatora umutwe.
Murakoze. Nawe Lumumba Ildefonse, kubijyanye n'idini nkaba ariko uratwumviriza, wowe wasigurira gato igituma iryo dini rifite uruhara rukomeye muri iyo ntambara hagati ya Israel n'Abanyapalestina.
Iby'idini bamwe urazi ko Abanyapalestina benshi biganjijwemo cyane idini rya Islam, hanyuma Abanyisirayeli nabo benshi bari mu idini ry'Igiheburayo, ariko hariho n'ayandi madini mato mato ahari. Ariko turetse icyo kibazo cy'amadini bien sûr usanga batabona ibintu cyo kimwe, ariko ikibazo nyamukuru ni ikibazo cy'ubutaka. Abanyepalestini bavuga ko ari bo banyene hajya ahantu, Abanyisirayeli nabo bakavuga ko hajya ahantu bahawe n'Imana imbere yuko bangara. Ariko tugiye kuraba ikibazo nyamukuru ni bande banyene kariya karere ka Israel na Palestine. Kariya karere katanguye kubamwo abo bitabakanane Abanyekanani, hanyuma Imana yemerera kariya karere urubyaro rwa Abraham. Urubyaro rwa Abraham rurateba rurahegukira, ariko nabo barigera barangazwa ku mvo zo kutubaha Imana. Imana irareka ko Abaroma n'abandi babatera bakabangaza. Abanyepalestine barasuba barahagaruka, aribo bakomoka ku ntuzenya benshi bavuga ko aribo bakomoka kuri bariya Abanyekanani ba kera. Hanyuma bamaze kugaruka, Abanyisirayeli nibo basubiye kugaruka mu 1948. Rero hari ikibazo, ni Abanyepalestine bavuga ngo aha hantu ni wacu, Abanyisirayeli bakavuga ati ni wacu kuko twahawe n'Imana. Icyo nicyo kibazo gihari rero.
Pasadeur Fred Ngoga gateretse aravuze afatiye ku byerekeye idini ko izo mpande zibiri zihanganye muri kajya karere zihiyitirira, nkuko bari kuri babivuga ukavuga ko muri iyo ntambara impande ziteraho zidadaza abari hagati na hagati bo kumvikanya impande zo fashije kumvikana atari z'ubu, nkuko bari kuri babivuga ku bayoboye Israel cyangwa mu gwe Hamas witwa ko ari wo uri muri iyo ntambara ikomeye ku ruhande rw'Abanyapalestina. Mu gihe izo mpande ziguma zidadaza ata kumvikana kuri hagati iyo ntambara ubona izotahira.
Murakoze cyane gute ku mijambo, nibaza yuko kiyose iraraje makenga n'iyi ntambara nk'uno bantu karorero tubwe nka Afrika, nk'atwe nka Afrika hariho ingaruka mu bya politiki. Ni kuvuga yuko nk'uburabye nko ku mugabane wa Afrika si bose babyumva cyo kimwe ku cyo twa cya Israel. Hariho bamwe bashigikiye leta ya Israel abandi bagashigikira leta ya Palestine. Umva rero bashobora no gucanishamwo ku mugabane wa Afrika. Ikindi kigira kabiri ni kubyerekeye umutekano. Umutekano urashobora no guhungabana muri Afrika, nagenda bibutse yuko Afrika bugifatanye n'ibihugu byo muri kajya karere. Hanyuma kandi abantu bakabona yuko hariho idini imwe iri kuyatotezwa, kandi ugasanga bigize n'ingaruka by'umutekano bibi cyane gose muri Afrika. Abantu babwira yuko ibihugu byinshi byo ku mugabane wa Afrika byamaze no gufata n'ingamba zo kugira ngo zishobore gukingira ingaruka mbi z'umutekano zaba ziba. Umva n'ikintu gikomakomeye kigira gatatu, nacyo ni kubyerekeye ubutunzi. Nari rya Afurika yaremaze iminsi ifite ingorane zerekeye ibibazo by'igitoro. Urabye nko mu bihugu byinshi bya Afurika ibitoro byaraduze, Amerika akishyiramo amafaranga yo kugira ngo agabanye igiciro uburero byajyatewe n'intambara ya Ukraine uburero hagiyemo n'ibihinye byo muri z'umutse karere urabona yuko ni ishora kubandanya bibara nabi amagwasanga nabyo birateye n'ihagarara muri Afrika bwa muri rusangi no vuga yuko ikintu cyambere nibaza cyoba cyaronekaye ku isi ni ukuntu mucyongereza bita double standard gufata impande mu buryo butandukanye badasoneye amategeko mpuzamakungu yerekeye iby'intambara urabona uno munsi baravuga bati akurikiza amategeko y'iby'intambara ngaha hama ariko hageze ku bandi ukamenya ntibibaraba urumva rero nazo yuko ibyo nabyo nyine zoteye cyuka kibi cyane cyane nko mu ishyirahamwe Nations Unies n'ahandi urumva rero ni ibibazo bikomakomeye aho tugiye mu bihe hari impande zibiri abazo bashyigikiye abo muri Israel abazo bashyigikiye abanyepalestini urumva rero n'ingaruka ku mugabane wa Afrika cyane cyane.
Reka dushimire ambassadeur Fred Ngoga Gateretse wo mu ishami ry'umwe bwa Afrika hamwe na Pasteur Hildefonse Lumumba wo umuvuga butuma mu gihugu cy'u Burundi kuri ico kiganiro bahaye mugenzi wacu Fidel Niyongabo kwashaka kucumva bose gikwiye icisaha yose aho bishuye ibibazo bitandukanye vya mugenzi wacu Fidel n'abanyagihugu muri isanga mushaka kuja handitse muri isanga ni kiganiro carenganye uno munsi igihe cisaha 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda mukanya turaca tubabwira ayavugwa mu gisata c'impunzi.
Ndahera hitwa Base Camp niho hari ibigo bitandukanye by'ubuyobozi bw'inkambi y'impunzi ya Nakivare. Aha kandi niho hari ibiro bya leta zicumbikiye umuryango ushinzwe ibiribwa ku isi UNHCR n'indi miryango itabara imbabare. Ni ahantu bigaragara ko hateye imbere kurusha ibindi bice by'inkambi kandi hari n'izindi serivisi nk'amarestora, amaduka, amasoko n'ibindi. Hafi y'ibiro bya UNHCR hari ishami rya Equity Bank kandi hano niho nasanze abakozi b'iyo banki bafashe impunzi zaje kubera impamvu zitandukanye zirimo kureba niba amafaranga yaba yageze ku makarita ziyafatiraho.
Twari twaje mu kibazo cy'agakade kanze gusohora iseni naje rero kugira ngo bampindurira kandi kari buzisohore kuko bambwiye ngo kandi karapfuye.
Ibihe bibazo mukunze guhura nabyo mu gufata amafaranga kuri kade?
Hari igihe umuntu aza agasanga amashanyarazi yahagaze ugasanga nyine ntibari bugukorere ugasubirayo bigagusaba kuzagaruka ugasanga rero n'ubundi ni ibibazo nanone wongereye kuri bya bindi wari ufite.
Izi mpunzi zaje kubikuza amafaranga y'ibiribwa ya buri kwezi afite agaciro k'amashiringi ya Uganda 12,000 angana n'amadolari 3. Benshi barinubira ko ari amafaranga make cyane yo gutunga umuntu kwezi ariko nta kundi bagomba kuyafata.
Ya bitewe nuko icyo hawe nago kigaya tuyakira uko bayaduhaye nakinatumare adufasha buceya ariko nakinatumare gihagisha urebye
ubu ngubu bizaduhembwa 12,000 by'amashiringi tuyabonamo ufite kura ayishyura kura yonyine sasigaye no kwibeshaho.
Aho ni imbere muri banki ninjiye mu nsanga abakozi bafasha impunzi ariko bamwe ntabwo bari bishimiye kuko batashoboraga kubona amafaranga ku makarita yabo.
Ntwari gufata amafaranga
ari hari bababwiye ko arimo
baratubwiye ngo tube dutegeje ntabwo turabimenye ko nimba hari mbatanari.
Mama muraho
naboneza nawe narashaka amafaranga y'abana b'ishuri bambwiye ngo mbe ndinzenga ariho.
Utetse gufata angahe
ayishuri? Ubu najyaga mfata umutwaye 6 ku mwana umwe. Oya, nafashe baba bampaye umwana umwe ubushize.
Iyo umwana ni 60,000
umutwaye 6 niwe bari bampaye ubushize, ubu ni bari bampaye umutwaye 300,000. Nari kuguramo nyine udutabo tw'abana kwawe kubarihira baba bayaduhaye baba babasangiza ku ishuri.
Mama muraho serivisi wagukoreye hano?
Ntago bankoreye, nagombaga gufata iseni ku wa 4 ndazibura nza hano rero ku wa 5. Ku wa 5 aho ndazibura barambwira ngo nintegereze none nari ngarutse.
Ubwo se iyo ugiye ukagaruka biba bitagutera igendo n'amafaranga n'ubundi
nyine uti igihe nyine ariko nta kundi wabigenze? Ahangaha niho twagombaga kuza kubibaza n'ahandi kuko ku bajenti bandi baraduhakaniye ko ntaziriho.
Iyi mpunzi yo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo akaba n'umukozi wa banki yasobanujwe irya Amerika uburyo amabanki yafashije impunzi ndetse n'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi ritanga amafaranga aho gutanga ibiribwa.
Baduhaga impungure z'ibigori, duhe ibishyimbo, noneho wagera ngaho ugasanga bene wacu bavuye Burundi bishakira igitoki, abavuye mu Rwanda bishakira igitoki, abasomali bashaka umuceri wa bezimate spaghetti biza kuba ikibazo bagatangira kubigurisha kubera ko atari byo washakaga, ukagurisha ukabona amashiringi ukagura icyo washaka. Noneho rero baza kwiga kuri icyo kibazo ni gute bakibonera igisubizo, bazanaho igisubizo cy'uko bajye batanga amashiringi binyuze muri banki. Icyo byahinduyeho cyane cyane ni imibanire yacu n'abatuyobora, kuko twagiraga ikibazo wajye kugurisha ibigori byawe bakaza bakabikwamura nta burenganzira ufite bwo kugurisha imfashanyo baguhaye kandi wowe utari bubirye. So icyo kibazo cyarakemutse burundu, uno munsi baraguha amashiringi ukagenda ukagura icyo ushaka wowe ginurimenya.
Umuyobozi w'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi muri Nakivare Bwanda Santo Asimwe avuga yuko nabo bazi neza ko amafaranga baha impunzi ari make cyane atashobora gutunga umuntu ukwezi kose, ariko ngo niyo bafite yonyine kuko ibihugu bitanga ayo mafaranga byarayakase kandi umubare w'impunzi akaba wiyongera buri munsi. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ignatius Sibahizi, tukwisigure ko twisigura no kuba ariko baratwumva, umvise ko inkuru yawe wayishikirije tutabanje kuyisasira ngo tuvuge ibyo ugiye kuvuga, ariko bavyumvise abagukurikiye wari kuratubwira ingene impunzi zikoresha amabanki mu ikambi ya Nakivara. Iyo nkuru rero ni inkuru ya mbere mu rukurikirane rw'inkuru Ijwi rya Amerika rigiye kuzarira abategurira mu inkambi ya Nakivara iri muri Uganda iminsi yose ya mbere. Nuzobabwira rero ibitandukanye by'ubuzima bw'impunzi z'abarundi bari muri Okambi, hakaba hari ico ifuza ko tukuyagira ko uzotubwire hamatugumi tumikire imisi yose ya mbere aho tuzoza turabashikiriza urukurikirane rw'inkuru ziraba ubuzima bw'abarundi bari Nakivale. Ushobora kuba uri no muri Tanzania wifuza ko tukugira gutya, navyo nyine urashobora kwitubwira ukatwandikira kuri radio yacu @gmail.com hama tukazoza turagutegurira ayo makuru. Duje tubandaniriza mu vya sport hari bihugu vya Tanzania, Kenya na Uganda arivyo vyatoranijwe kuzokwakira irushanwa y'igikombe nyafrika c'ibihugu rya 2027 n'amahigwe adasanzwe ibihugu bibonye yo kuduza izina ryavyo ku rwego mpuzamakungu no kongera amadevize avuye mu rukera rugendo. Inkuru ya Charles Kombe ari Dar es Salaam muri Tanzania, murayumva mu ijwi rya Themistocle Mutijima.
Abdrah Kibadeni afite uburambe bw'imyaka isaga 50 mu bijyanye na siporo irimo no kuba yarakiniye ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru ya Tanzania. Kuri we, kuba Tanzania igiye kwakira amarushanwa ya AFCON ni inzozi yahoranye mu buzima bwe bwose zibaye impamo. Avuga ko noneho amahirwe abonetse abantu bakwiye kwitegura ku buryo iki gikombe gisigara muri Tanzania.
Nafasi imepatikana.
Ubu igihe cy'amahirwe kirageze, dukeneye ko abantu bashyira hamwe bagashyira kuri gahunda ibikenewe kandi n'abakinnyi bakituza cyane ku buryo tuzishima kandi tukagumana igikundi hano iwacu.
Tanzania ifite stade ebyiri zagenewe kwakirira irushanwa kandi irashaka kubaka indi nshya mu mujyi wa Arusha. Abategetsi bashinzwe siporo bavuga ko muri ibi bihugu byombi Kenya na Uganda naho indi myiteguro igeze kure. Boniface Wambura ni umuyobozi ushinzwe amategeko itangazamakuru n'iyamamaza bikorwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Tanzania. Avuga ko hazubakwa stade nshya ndetse n'izisanzwe zikavugururwa ku buryo zijya ku rwego rusabwa mu kwakira aya marushanwa.
Muri buri kimwe muri ibi bihugu bitatu hari stade nshya zizubakwa, izisanzweho nazo zikavugururwa kugira ngo zuzuze ibisabwa mu kwakira aya marushanwa.
Icyakora ne Mama Wenge umusesenguzi mu bya siporo agasanga Tanzania igifite akazi kenshi kayitegereje.
Ukiangalia bado
iyo witegereje usanga ibikorwa remezo byacu bitameze neza. Stade zirahari ariko zikeneye kuvugururwa. Kubw'ibyo nasanga ari ngombwa ko leta yacu hamwe n'abategetsi bo mu rwego rwa siporo bongeramo ingufu.
Abategetsi bavuga ko ibihugu bigomba guhera ubu bitegurira stade zabyo n'ibindi bikorwa remezo kwakira imikino ya 2027. Irushanwa rya AFCON riba buri imyaka ibiri. Imikino y'irya 2023 yimuriwe mu ntangiriro za 2024 izabera muri Cote d'Ivoire, naho irya 2025 ribere muri Maroc.
Temistokle Mutijima urakoze dushimire namwe bw'inshuti bakunzi bijugiye Amerika mariko mukurikirana ano makuru na makuru yabashikiriye tufashijwe muhinga bw'ivyuma na Nadia Taha yari kumwe na ingenieur Ellen kuri micro yari Diane ni nahazo ku izina ry'abagenzi banje ndabike banuye ndayipfuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mwo vyose muze muracisha maso ku mbuga ngurukana bumenyi zacu cyane cyane kuri Facebook ariyo VOA radio ya cara makuru atandukanye yabagezeho mu karere k'ibiyaga binini canke yagezeho ijya no kwisi tubashikiriza mu Kirundi no mu Kinyarwanda mugirije rugiza rero mu banyino mu byanyu.